Muntara ya Makamba abashobora gukoresha amazi meza bari hagati ya 52 na 65% kwijana. Benshi n'ababa ku migwa mikuru ya makomine canke intara mu mitumba harahusanga umutumba wose uba ko abantu bagera ku 200 atabombo ry'amazi bafise canke bakarisangira ari rimwe. Niyo gushima Dainesi n'umwigeme w'Inyange muri komine Makamba bavoma amazi ku buhonga bwo mu Kidumbugu.
Rero hantu hahurira ubutumba bubiri buhurira kuryo bomo rimwe rero tugiye kuvoma twashaka gusanga abantu ari benshi tukarindira gose mbere ugasanga abantu benshi bariko barashwanira umwe ngo ntanga undi ngo ntanga kuko hari n'amazi make nta ingenda ko ari minota irenga 20 bivanyeho n'abantu sanzeho hari n'isaha ishobora guhera Lyon nk'abishize tukagenda kuvoma bwije hari n'igihe samu yazigero zifira tutaravayo n'isaha zizigakwira umuntu atashaka n'amazi muhira
no ku mutumba wa Nyankara aho nyine Makamba ni to kimwe
cese dike mu gihe cy'ishye bantumye amazi ndagenda nk'iminota 20 ngiye kuyavoma ku buhonga nkagaruka indi minota 20 dufate iminota yose ngenda ni 40 mu gihe cy'ishye hubera amazi aba yaza buke buke baratonda abantu ugasanga ni benshi umuntu agiye saa 10 akava isaha imwe.
Emmanuel Nyandwi wo ku mutumba Nyamatugu Imakamba nyine ati hari amazi yo ku mabombo akama muti duca tuvoma ay'imbizi ayo nayo akamye twikora ku mwonga
ayo tuyavoma mu twonga kare twari dukoresha kuva na kare tukivutse imbwawo mukiri imwe rimwe arashobora gukama tukaca tuza kuvoma rukuziye
muri karitsiye Nyaburumba yo ku mugwa mukuru wa Makamba naho nyine nta mazi bafise bimbye ibinogo bavoma mw'amazi
twebwe mu bisanzwe amazi dukoresha amazi y'ibinogo kubera nta mazi ya Algide zarahashika amazi y'ibinogo kugira yaronke wimbisha ikinogo nk'icimetero 5 cyangwa 6 turonka ayo mazi oya hasi meza kuna amazi nayo gutekesha gusa no kwiyoga naho nyarwanda kuyashusha
ayo mazi yo mu binogo canke mu myonga abarimwe ibicafu abayakoresha abagahanurwa kubanza kuyateka ariko benshi bagira bati udukwi twarazimbye nta nkwizo guteka nizo gushusha amazi tworonka bagaca bayanywa uko bayavomye mu mashuri yo mu ntara ya Makamba naho nyene amazi ni kibazo gikomeye ku mashuri agera ku 440 yo muri iyi ntara 328 usanga ata amazi afise canke bakaba barabubakiye ayo mazi ariko atani marikoroka bituma rero abanyeshure batekerayo banywa canke hageze ibikorwa by'isuku bakayavoma mu mwonga uri hafi y'ishure. Ndaruzaniye Berkimasi ashinzwe iby'amazi mu ntara ya Makamba amenyesha ko amakomine afise ubukene bw'amazi meza ariko yogoro na Kibago mu gice ca kumoso kuko ata amasoko y'amazi ahari co kimwe na Nyanzarake. Uwarongoye igisata c'amazi mu ntara ya Makamba ati kugira twemeze ko amazi yashikiriye abanyagihugu nuko atawoba akija kuvoma ku metero zirenga 500 ariko mu ntara ya Makamba ntiturabishikako. Ibituma amazi adashikira abayagenewe n'uburyo buke bwo kuyubaka hamwe no kutabungabunga inyubako z'amazi hari n'abonona ayo mazi bubakiwe.
Hari n'igihe usanga hariho ubugizi bwa nabi ugasanga abantu bariko baramenagura inyubako z'amazi ugasanga ivyo biri mu bituma naho amazi yari yashitse bigatuma amazi adashika.
Kunywa amazi mabi rero biratuma hagwirirana indwara zo mu nda nko ku ivuriro ry'Inyange muri komine Makamba hasanzwe hari ubukene bw'amazi meza. Abapimwe indwara ziva ku isuku rike canke kunywa amazi mabi basanze benshi bagwaye inzoka. Ibiharuro byerekana ko ku bagwaye 685 bapimwe inzoka zo mu nda muri Nzero na Ruhuhuma 2023 abagira ku 652 bagwaye inzoka zo mu nda ni ukuvuga ibice by'ijana 95. Mu ijambo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza y'ibibondo UNICEF rishikiriza rimenyesha ko mu mwaka w'2021 ibice by'ijana 42 by'abarundi bari bagikoresha amazi mabi 54% ntibari bwaronka amazi akwiye kugira bagire isuku aho babaye nayo 92% nta byankenerwa bari bafise byo gukaraba neza. Ibyo byunyugwa n'ibiza sibe byatumye inyubako ijana na mirongo ibiri z'amazi zononekara. Mu bakogwa ko nubwo bukene bw'amazi harimo cyane cyane abigeme n'abakenyezi, kuko ari bo baja kuvoma kandi bakavoma kure, bigatuma bamara umwanya munini bari kurondera amazi akoreshwa mu muryango. Ku mukenyezi yonsa biragabanya umwanya wo konsa ikibondo, nacyo kikagira ingorane yo gufungura neza. Ishyirahamwe UNICEF rirashima ariko ko Leta y'u Burundi yongereza ku mwaka amafaranga agenewe gushikiriza amazi meza abanyagihugu. Mu ntego y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022-2023 akaba angana n'igice kimwe n'ibice 70%, nubwo ibyokogwa bikiri byinshi birenge yayo Leta yashinze. Jean Agbor aserukira UNICEF mu Burundi asaba ko uburyo bukoreshwa mu kugwiza amazi meza kandi akegera abanyagihugu yokongerezwa akagwizwa na gatatu akaronderegwa mu gihugu canke hanze yaco. Ho kwitabwaho kandi imigwi y'abafise amikoro make, abakenyezi, abakumiriwe, abateshejwe izabo n'abagendana ubumuga.